iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ku nshuro ya mbere, General Major Evariste Ndayishimiye witegura kurahirira kuba perezida mushya w'u Burundi yagize icyo abwira abaturage ku rupfu rw'uwo yitegura gusimbura.
Wabonye kahise ku Burundi ibi ntabyo yo kumva, nico gituma ari igihe cyo kurema tureme, kuko umubyeyi wacu ntiyadusize turi intano.
Uwo ni General Major Evariste Ndayishimiye witegura kurahirira kuyobora Burundi mu minsi ya vuba, nyuma yo kwemezwa n'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga. Mu Rwanda ho umubare w'abanduye COVID-19 ukomeje kwiyongera, biraterwa n'iki?
Abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Congo, ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa, ntabwo bivanga n'abandi baturage. Birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu gikunze kugaragara muri uyu burwayi, abenshi bakunda kugaruka hari abandiyemo.
Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Daniel Ngamije, asobanura ibyerekeye imibare y'abarwayi ba COVID-19 iyongera mu gihugu. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho General Major Evariste Ndayishimiye watorewe kuyobora Burundi akanemezwa n'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere yagize icyo abwira igihugu ku rupfu rw'uwo agiye gusimbura, arihanganisha Abarundi akanavuga ko ibyabaye byose ari umugambi w'Imana. Eloge Willy Kaneza.
Umukuru w'igihugu aheruka gutorwa maze sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri uyu wa gatanu, bigategeka ko ategerezwa kurahira mu maguru masha, ariwe General Major Evariste Ndayishimiye, umupfasoni wiwe Angeline Ndayubaha n'abandi bakozi bakuru bakuru bo mu mugambwe SNDF-FDD duri ku butegetsi baroye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu gusinya mu gitabo cy'iteka cyo gusezeranya kwigendera President Pierre Nkurunziza. Uwo bucaramutswe u Burundi byaboneka mu maso ku mafoto yaciye ku mbuga nkoranyambaga ko yari afite umubabaro cyane, kandi rimwe na rimwe wumva ikiniga ariko aravuga. Yasabye Abarundi kudakurikiza zamarira uwo yama yita igihe cyose umuvyeyi.
Wabonye kahise ku Burundi ibi ntavyo yo kumva, nico gituma ari igihe cyo kurema tureme, kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Ntitwokwirirwa turakekeranya, je ndashobora kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana. Yarabiteguye yonyene, iravuga iti urugendo ruraheze, nimwaba mubibona neza n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera. Ivyo bintu naho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari impfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha, ati ngaba arabaremesha, arabasaba Abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye. Ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi.
Ayo marira n'umutambukanyi wa nyakwigendera ntakeneye uyamukurikiza. Kuri uyu wa gatanu, Denise Bucumi Nkurunziza yaremesheje abo muremesheje.
Impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Ni ukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubw'ibi bitwicaritse hano aricyo kiriyo. Bambwiye ngo Nkurunziza karabaye, naciye nduza ibiganza ivi ntiryari sawa sawa amavi hari igihe atanyorohereza, hanyuma mugabo ndavuga mpagatse nunamye meze Imana iranyumva, naduza ibiganza ndavuga Uhoraho ndagushimiye wemeye Nkurunziza bikagenda uko bambwiye bigenza. Wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima, wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho nk'uko wayinyongeye. Reka je nije nari ndembye kumusoma, ariko kuretse ngo agende ndabigushimiye.
Uwo Abarundi bamaze kubona nka Sebarundi nawe yasabye bagiye kurongora kwima amatwa abacanishamwo no kutishura ikibi kindi.
Ntihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo dutuntuze duhave dute Imana tuje muri Shetani. Aho iki gihe niho Shetani ikora cyane, kuko irarondera ingene twocanamwo. Erega muramenya yuko Imana iyo tutayihamagara ntitwatiragira n'umutima wo gukunda na w'ubuntu. Mugabo mumenye ko Shetani ikorera mu bantu, icyo gituma hariho abantu bagenzwa na Shetani uno munsi bashaka yuko dusubiranamwo. Bavuga ati mbega ntibosubiranamwo kumenga ibihe byari bigeze. Mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi camubwira muti we Shetani yagufashe tugusengere. chamura abatuva mu matora hanyuma n'umuvyeyi yaratwungiye ubumwe agacashengera tugacadusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza igitegambere no vuga ko ari wo munsi yaduse nta muntu yo hari amajambo yavuze nimusubire muyiyumvire gushikaho anavuga ati ah turabimitse nuvuga yaraheje kuvuga ati jewe ndaheje nimwamwibuka ari hakajambo yavuze ngo mambo kwishi
kuva ku munsi wa kabiri hatangazwa urupfu rwa president Nkurunziza ni injuro ya mbere ndayishimiye agiye habona ibi bikuye impari z'abari bamaze iminsi biyamamura kwa magara mukitse kandi ari no kumfiro kuva imbere yo kwingingo ya sentare yubahiza ubwizwa nshingira imenyeshwa kuri uyu wa gatanu ibihugu bitari bike harimo Amerika mu butumwa bwo guhoza Abarundi byari byamenyesheje yuko vyiteguriye gukorana na Evariste ndayishimiye nka president mushasha Roger Wikaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Loje, tukivuga ku makuru y'Uburundi ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba byunamenya kwigendera Petero Nkurunziza wari perezida w'Uburundi uhereye ku Rwanda rufite ubuyobozi bw'uwo muryango byategetse ko amabendera yabyo n'ibendera ry'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yururutswa kugeza hagati mu gihe cy'icyunamo. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Guhera kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda amabendera y'igihugu nayo umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamanuwe kugeza hagati mu ntombere yo kunamira nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Itangazo ryashyizwe habona na leta y'u Rwanda rigategwa ku mukono n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente rivuga ko kunamira perezida Nkurunziza bizogeza igihe azoshinguranwa iteka. Yongeye riti dukomeje kwifatanya n'abarundi bose n'umuryango wa nyakwigendera muri iki gihe cy'akababa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabaye mu ba mbere batangaje ko bahojeje u Burundi igihe Nkurunziza yitaba Imana. U Rwanda rurimo impunzi z'Abarundi zirenga gato ibihumbi 70 zahunze ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza. Na leta ya Tanzania yunamiye perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yahitanywe n'urupfu giturumbuka ku itariki 8 z'uku kwezi ku myaka 55 aho yaragwariye mu bitaro Ikarusi hagati mu gihugu. Leta y'u Burundi yavuze ko nyakwigendera yahitanywe n'indwara y'umutima. Tanzania yemeje ko kuva kuri uyu wa gatandatu igihugu cyose kiri mu cyunamo. Perezida w'icyo gihugu John Pombo Magufuli yavuze ko mugenzi we Nkurunziza yari perezida w'igihugu cy'inshuti gifitanye imigenderanire myiza kandi yo kuva kera na Tanzania. Magufuli yongeye ati u Burundi dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi perezida Nkurunziza yawukunda agakunda Tanzania ndetse yagiye yifatanya natwe igihe cyose byari bikenewe. Mu myaka 5 yaramaze adasohoka igihugu Nkurunziza yagendeye perezida Magufuli gusa mu mwaka w'ibihumbi 2017 ingara hafi y'urubibe ivyo bihugu bihana. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 naho u Burundi bwashatse kwinjira mu karere k'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo SADC perezida Magufuli niwe yari nk'umuherekeza w'u Burundi. Muri Tanzania hari impunzi z'Abarundi zirenga 160,000 nazo nyene zahunze ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza. Perezida Magufuli yafashe ya mbere mu guhamagarira abo Barundi gutahuka kuko kuri we amahoro yagarutse mu gihugu. Yabwiye impunzi akatari gake ko yavuganye na mugenzi we Nkurunziza ko abahungutse ataco bazoba. Igihe cy'intambara nyakwigendera Nkurunziza n'abo bari basangiye urugamba bahawe indaro n'imiryango yabo na Tanzania. Na perezida w'Uganda Yoweri Museveni yategetse ko igihugu cyunamira Nkurunziza. Perezida Museveni nawe yavuze mu itangazo ko Nkurunziza yari inshuti nyayo y'Uganda n'abanyayuganda. Ati mu kwifatanya na leta y'u Burundi n'Abarundi ntegetse ko guhera ku itariki 13 zo kwa gatandatu kugeza igihe azoshinguranwa iteka ibendera rya Repubulika y'Uganda n'iry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yururutswa akagezwa hagati mu gihugu cyose no muri ambasade z'Uganda mu mahanga. Igihugu cya Kenya nacyo nyene cifatanije n'Abarundi mu kababaro ko kubura perezida wabo Nkurunziza. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko icyo gihugu kiri mu kigandaro guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza igihe Nkurunziza azoshingurirwa. Ku cicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania naho nyine amabendera yose y'ibihugu bigize uwo muryango yururukijwe gushika hagati. Mu Burundi leta yatangaje ikigandaro cy'iminsi 7 kuva aho perezida Nkurunziza asandabiye. Imiziki mu bibanza byo kwidagaduriramo n'ahandi yarahagaritswe. abantu baturutse mu migwi itandukanye y'abarundi abaserukira ibihugu byabo n'abandi banyacubahiro mu Burundi barabandanya kuja gusezera nkuru nziza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Gucikubu itariki n'ikibanza vyo guhambana iteka Perezida Nkurunziza yaramaze imyaka 15 atwara Burundi ntibiramenyekana Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru
Banywanyi bijwe rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye mu Rwanda aho umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kwiyongera mu bice by'igihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'ubuvuzi zikomeje ingamba zo gukumira icyo kiza zikanasaba abaturage kubahiriza amabwiriza zashyizeho Eric Bagirubusa
muri bararwaye bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga ari abantu bafitanye isano mu kazi isano mu miryango
Muganga Daniel Ngamije Ministre w'ubuzima mu Rwanda aragaruka ku buryo ministere ategeka bari gukoresha mu kumenya impamvu z'ubwiyongere bw'abarwayi banduye icyorezo COVID-19 muri iyi minsi mike. Ni mu gihe mu minsi yashize hagaragaraga abarwayi bake kandi kenshi bakunze kugaragara mu bice by'umujyi wa Kigali. Kuri ubu rero birumvikana ko ari ikinyuranyo. Imibare ya none ku banduye icyorezo COVID-19 iri kugaragara cyane mu bice u Rwanda ruhanaho imipaka n'ibindi bihugu bituranye. Leta y'u Rwanda iravuga ko hanini iyi ndwara iri gukwirakwizwa n'abaturage bahurira mu bikorwa by'ubucuruzi aha ministre w'ubuzima yatangaga urugero kubakorera goma bavuye igisenyi mu Rwanda
ejo abarwayi twari twabonye habonetsemo bane bo muri Rubavu ariko n'abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Congo hanyuma bakagaruka ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa ntago bivanga n'abandi baturage birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu kikunze kugaragara muri uburwayi abenshi bakunda kugaruka harabanduyemo
mu karere ka Rusizi honyine mu burengerazuba bw'u Rwanda leta iravuga ko kuva yatangira gukurikirana iby'iyi ndwara muri ako gace by'umwihariko hamaze kugaragara abanduye icyorezo COVID-19 bagera kuri 89 nko kuri uyu wa kane leta y'u Rwanda yatangaje ko hagaragaye abarwayi 18 ni mu gihe mu minsi yashize bwashoboraga kwira nta murwayi n'umwe ubonetse mu gihugu hose ministre w'ubuzima akavuga ko kugeza ubu bari gushyira ingufu zidasanzwe mu kumenya uko icyorezo kiri gukwirakwira
buri mibare uko isohote buri munsi turayisesengura tukamenya ni bande bagaragaye uburwayi bahuriye hehe n'abarwayi bagaragaye mbere kugira ngo umenye ngo ni umwana n'umugore wakanaka wari wagaragaye uburwayi mu minsi ibiri ishize iyo bigenze gutyo ni bibi birumvikana no murwayi wiyongera ariko mu buryo bw'ikwirakwira bw'icyorezo tuba dusobanukiwe neza uko ikibazo cyagenze ariko iyo uhuye n'umuntu utabasha kumenya uwamwanduje icyabari ikibazo gikomeye muri bararwayi bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje uri gusanga ari abantu bafitanye isano mu kazi isano mu miryango hari bake cyane nkabangaye nk'abatanu muri iyo minsi ko ari ibiri tugishakisha neza amakuru yaho bashobora kuba baranduye ibyo rero niyo mbyo sesengura dukorera iyo mibare kugeza igihe tumenya neza uko byagenze tugakurikirana uwaba warahuye n'uwo muntu wanduye wese
ubwo bimeze bityo turere twa Rubavu na Rusizi two mu burengerazuba bw'u Rwanda duhana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kumara ibyumweru bibiri turi mu kato by'umwihariko akarere ka Rusizi kwikubitiro yari imirenge ya Kamembe mururu na Gihundwe byarangiye kuri uyu wa gatanu ubutegetsi bwanzuye ko n'umurenge wa Nkombo wiyongera kuri iyo yindi yashyizwe mu kato ni nyuma yo gutahura ko hari abarwayi bagaragaye muri kikirwa gituwe n'abasaga 1019 gikorana hanini ubuhahirane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biriho mu gihe hashize iminsi mike leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Bimwe mu bikorwa byakomorewe twavugamo nk'ibyo gutwarira abagenzi hamwe muri za bisi no gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitari mu kato. Ariko ubutegetsi bukaburira abatwara abagenzi kuri moto ko batari kubaha amabwiriza uko yagenwe, ku buryo igihe cyorezo cyafata indi ntera bashobora kwisanga bongeye gukumirwa mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19.
Abamotari bamwe na bamwe bari kugaragaraho kurengera bagafata uriya muti ubundi bateganyije kugira ngo abantu babashe kukoresha, aho kugira ngo bawushyiremo cyangwa se igihe bamaze kukoresha washiramo bagashyiramo amazi. Ibintu rero nibasigeho, birinde kugumya kurengera amabwiriza kuko ibintu bishobora gutuma n'ibyemezo byafashwe bisubirwaho, kuko haramutse hagaragaye ko bari mu bashobora gukwirakwiza iriya ndwara, ntacyabuza ko ibyemezo byafatwa byo kongera kubasubiza mu ngo zabo kugira ngo bagumye gukora akazi kabo. Twarabyumvikanye mbere yuko batangira akazi mu mashyirahamwe yabo, ntibabikurikiranire hafi, bamenye ko buri motari afite uriya muti kandi awusaba kuwukoresha.
Duteguriye inkuru mu Rwanda habarurwaga abantu 510 bamaze kwandura icyo cyorezo, barimo 16 bashya bagaragaye kuri uyu wa gatanu, 321 barakize n'abandi 187 baracyarwaye, mu gihe babiri aribo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Mu makuru atangwa n'ubutegetsi birumvikana ko ku mipaka ya Gisenyi u Rwanda ruhuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bukavu nayo ruhanaho imbibe n'icyo gihugu, ndetse na Rusumo ruhana imbibe na Tanzania, ariho hashyizwe ingufu kuko hakomeje kugaragara ubwandu bushya. Bitomora ko igihe ibihugu byose bitaba biri ku rwego rumwe mu guhangana n'icyorezo gikomeje koreka imbaga, nta kabuza ingaruka zizakomeza kwigaragaza. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa, tugushimire.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urubyiruko rw'Abarundi rukomeje kuvuga ku buryo rubona amahoro n'umutekano byakongera kuboneka mu gihugu kugira ngo abari mu buhungiro bashobore gutaha. Umwe mu bagize urubyiruko rw'Abarundi ruri mu buhungiro utarashatse gutangaza amazina ye na Lionel Ndayizere uri mu Burundi, bagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyo ngingo.
N'Abarundi bose mu gihugu nta nk'umujene w'Umurundi by'ukuri twese twatunguwe no kumva iyo nkuru. Yari inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje, mbere n'ubwo ikibabaje tudashobora gutahura uko amakungu ku Barundi bose babyumvise, natwe twatangaye kuko ntaho twari tutigeze twumvise uko umukuru w'igihugu agwariye mu bitaro canke agwaye, ariko twagiye twumva gusa inkuru bavuga yuko yitabye Imana. By'ukuri nk'Abarundi byarabitangaje, n'ubundi turabitahura, mbabo twarabyakiriye kuko umuntu niko bimeze, umuntu arakura akavuka aravuka hama agakura hama agapfa, niko bimeze mbaro. N'ikintu by'ukuri cyatangaje Abarundi bose nibo bagitangara, najeje nyine cyarantangaje ku ruhande rw'iwanjye cyarantangaje, tuzashobora no gutahura mbaro twabyakiriye.
None ga Lionele, mwebwe muri Bujumbura umutekano wifashe gute muri iki gihe?
Cyangwa by'ukuri ugerageje kumviriza ama media lokale, ugerageje kuraba no kuma radio sosiyo cyangwa kumviriza inkuru hirya no hino, urabona yuko by'ukuri abanyagihugu mu gihugu cyose baratekanye, imirimo irabandanya kuri kwamye. Leta yaratangaje indwi y'ikiringo cya deye cyacyo cya deye indwi yose, twese turi mu kigandaro niko mubivuga. Rero abanyagihugu mu mpande zose batekanye hose n'agacerere, umuntu wese agenda kubirimo yiwa kugira agataha. Hama abajecu nabo barikora na 20 bashobora gusubirizaho inzego ku mukuru w'igihugu kubera yitabye Imana ikiringo cy'uko itari chasari kwa rangire chora ni tariki mlongere zoku mnani zara abijie chukwe mizu wali mwakite wa shio kaba wa shio wa shio za gugwe gugumukwe jihugu kumukwe kutukwara etu vodi
ego na mwe mwushia na hemuri mwujihucha Tanzania aho muri inkuru y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza mwayakiriye gute ngaho
nk'uko isanzwe iyo umuntu avuye mu muryango abantu barababara natwe nk'abakiriye mu gihugu cya Tanzania ukuri byaratubabaje rwose rero byaradushituye kuko ntabwo kumva perezida wacu arwara abantu mbere yo tubihanze twaratangaye mbere twabifashe nk'uko umenga n'ibitsinta ariko mu nyuma bidasiba inkuru y'impamo uno munsi turacyatangaye turacyibaza mbega bidakugenda gute agasubirwa nandi kuko twumva ko n'amashinga mateka aje watowe nyine kugira ngo Burundi umva n'ubu turacyatangaye uno munsi ntituzi ingene bizogenda nk'abantu turimo muri Tanzania turatekanye tumbiye ikizova wabijejwe natwe
ego me nkuko mubizi mushanahe Burundi uzaba ufise umurongozi mushasha umutegetsi mushasha eka perezida aramutswa igihugu mushasha ikintu mubona yokora kuri mwebwe kugira ngo mufate inyingo yo gutahuka haize nk'imyaka irenga 5 muri mu gihugu cha Tanzania ikintu cyokorwa na leta nshasha kugira ngo mubone ko imitima yanyu itekanye mutahuke mu gihugu cyabiyarutse nk'ibi
gusaba umuperezida yoza ku butegetsi icya mbere ni uko ubutunganyirize banza bugakora kuri bose icya kabiri nacyo ni uko imbonerakure bajya abahungu b'imbonerakure cyane cyane nibo bakirize mu Burundi uno munsi ko ubudeze umutekano atatse amaze imbere y'imbonerakure ibyo bintu bibiri cyane cyane nibyo dusaba
Emotionhe Lionele icyo kibazo ashikirije cy'ubutungane ikani cy'imbonerakure mu kiva kwiki
ego jewe kuri kuhunga n'ikintu kibaje cyane n'ikintu cyuhije cyane twarahunze natwe kubona twitwe mu gihugu mugabo si ukuvuga yuko byose byera mugabo hariho atayindishwa kufatireka muno mu gihugu mugabo hariho impunzi z'impunzi ndazikirasa mu buryo bubiri hariho impunzi za politike hariho n'izindi mpunzi nyine harya bafati barateye bararashe cyangwa akarere urimwo karatewe ugahunga izo mpunzi rero ntizisa rero mu bisanzwe cy'uko ndabivuga nubwo yuko impunzi za politike hari impunzi zagiye zivuga ati zigiye zagirizwa na leta ati ibi n'ibi n'undi muntu yagiye ahunga kubera aho yari ari umutekano wiwe ubangamiwe ku bantu mu karere ahari rero kino kibazo yuko umwe wese ku mpunzi umwe wese ashobora kuvuga ati jewe ituma hunze uno munsi aho narindi ndiko ndabaza abona sizeyo arambya yuko amasashe yahavugira canke ibica yatavugira ko byaheze impunzi yashaka gufata ingingo yo gutaha kuko uhunguka n'umuntu ni decision y'umuntu mugabo apare yaho maze kubona ufite impunzi nyinshi hanze leta nayo irafata ikayifata mu ntoki leta igahungura impunzi ifatikanijwe n'amashyirahamwe abijejwe rero nk'umunyagihugu jende muntu umunyagihugu mutoya izo mbonerakure by'ukuri avuga ndabona umenga zirahari tubantu ku nyine sinzi icyasaba kugira ikindi cyo saba avuga ati nizibyeho cyangwa nizibyeho kuno ku nuku mugabo umwe wese ucira ahunze nuraba ku imwerekeye akavuga ati jyewe ikintu by'ukuri ndabona ku mengo abandi baraja ku ishuri abandi baraja ku kazi bagataha icyo uwo ari we wese ucira ahunze ashobora kuba mu mutima wiwe akumva yuko atari kwifabiriza ashobora kuvuga ati reka ntahe nk'akabaza we yasize mu gihugu akabaza mu gihe leta ivuga ati abantu nimurunguke mugabo aho sinajya kuvugira leta cyane cyangwa sinajya kuvugira impunzi kuko impunzi umwese icyo yahunze niwe aba akibona n'umutima wiwe niwe aba yumva yuko uri mu mahoro adaheza agafata ingingo yo gutaha
abategetsi umutegetsi yatowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa bwo guhumuriza abarundi eka aravuga ko azobashyira mu bikorwa eka aravuga no kuvyerekeye ubutungane mushyantahe turi kumwe wo muri Tanzania ubwo butumwa mwabwakiriye gute bwo uwo warabejeje agatima
kutwizeza agatima ni kimwe kubishyira mu ngiro nacyo ni kindi bizo no munsi abantu baracyafungirwa ubusa ubwize ngo uracyavuga urakosoye iyo leta nyine izo leta basende besigede ubu ubaye umwansi uwo munsi nyine ukukira mu ukabona mbere yo kureba gusa uno munsi yadika kwigenza ko
ukaba ufashe ukaba ugiye gufungwa ariko ubwo butungane burakora usamenya neza ko iyo yashika ku butegetsi ari kazohindura niyo hagira igihindutse twiteguye gutaha atagihindutse namwe kweri tukaca kubitwa n'abatanzaniya
abategetsi barongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko imbonerakure canke umwe mu bari muri urwo rwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mu gihe agize amakosa abihanirwa ku gatwe kiwe ayo makuru ntashobora gutuma mwizera ko ukoze amakosa eka utungane buzoba buhari bukubahirizwa mushyira nta turi kumwe muri Tanzania
abamwita bamusokoye mu nzu nkubaze gukora impuzu bakamenyekana ibyo no musungane byarakoze
mu mushyana yanede ndayizeye ikintu cyokorwa mu byerekeye ibyo bibazo nkoramutima umushyana yari turi kumwe ashikirije ni nk'ibihe kugira ngo abarundi bahungi hanze cyane cyane muri aya makami impunzi nabo bashobore gutahuka
ego nkuko cyuma tubivuga leta n'ikintu gikomeye cyane leta n'ibyo cy'ubuzima bw'abanyagihugu leta ni leta rero by'ukuri ni ukwibaza yuko iyo leta nshyashya ibyo bigiyeho yoza irafata ibibazo ikazi ikorera abanyagihugu hariho yatowe niwe nigeze kumva interview ariko aravuga ati ngiye gukorera abanyagihugu ngiye kuba umukozi w'abanyagihugu ese iryo jambo yo rivuga akongera akarigendera by'ukuri akumva yuko atari hajya kugira agorore costume atari hajya kugira amere neza ahamahagarare ku banyagihugu mugabo akumva by'ukuri ko atajya gukorera abanyagihugu leta niyo ya mbere ifite ubushobozi bwo kwerekana umutekano w'abanyagihugu leta nihari rero by'ukuri iyo leta yojaho hama ikaramukungene ishobora gushyiraho voiture mu gihugu igashyiraho ubutungane by'ukuri bukitwa ubutungane ntibuyikore ubucamanza kuri kugira umunyagihugu wese yumve yuko mu mutima wiwe ari amahoro yumve yuko yagufiwe mu kuba ati ndatashe mu Burundi aho adatashwe arabyikinyori cyangwa aho bamubaza ngo wahurahe cyangwa aho bamubaza ngo n'ibiki n'ibiki cyangwa ibiki akumva yuko by'ukuri umunyagihugu ataha hama abanyagihugu nabo bahunze kuri boraba hariho abanyagihugu usanga basoromana n'ibya ukadomba ngo jyewe ndetahama ko ubutungane ngo bugiye ku murongo by'ukuri ndumva umenga ni ikintu kibakigoye kumva umutunga umunyagihugu avuga ati jyewe nsaba leta ubutungane buje buba ubutungane bukorewe bubara ubutungane niho ndotaha by'ukuri ibintu bigoye umwese nari navuze ati kwiyoraba mu karere ahaba ahagaze ahaba aherereye akaraba icyamuhungishije akaraba kuko yageje kuraba hariho navuze ko yuko impunzi hariho impunzi za politiki n'izindi mpunzi nyine ivuga ati ugenda ahunze nyine kubera ngo n'ahantu mperereye hatameze neza izo mpunzi rero ziratandukanye n'ibyo zisaba ziratandukanye kuko impunzi za politiki murabonye ko bamwe bahungutse ubwo murabona yuko hariyo abandi basigaye hanze y'igihugu ubwo bajya basigaye hanze y'igihugu si ukuvuga yuko basigaye guhunguka kubera batabishaka ubwo nukubera babonye yuko umutekano wabo utubahirijwe rero bitandukanye n'impunzi navuga yuko umunyepolitike yahunze nk'ibya politike agahunga nk'ibya politike agahunga kubera ari kumenya ariko imitahe leta yasohoye imitahe atandukanye n'impunzi iri mahama atandukanye n'impunzi y'ihande kuko hariyo impunzi navuga yuko by'ukuri bagiye barahunga nk'uko nyine yabivuze bikumbonera kure bagiye ziratanga amamesaje atari meza abanyenzi bagatuma bagira ubwoba hama rero iyo leta niyo ihari kugira ishobore kuhodresha ubuaruka kuri bifatamo neza kandi abarongoye imigambo kugaruka bose bakabaheza disipline kugira bashobore gukorana n'abandi mu mahoro
turagushimiye mu mushinga ntahe turi kumwe wo mu ikampi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ndagushimiye cyane rwose nawe mushinga ntahe Lionel Ndayizeye ndabashimiye ku byiyumviro byiza mwashikirije kuri radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane mucyo muradutumye bitaba
reka dushimire mugenzi wacu Frederic Nkundikije nabo baganiriye nshuti mu duteza amatwi ndabashimira ko mwahisemo Ijwi rya Amerika reka nshimire na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari badufashije kubagezaho aya makuru yegeranyijwe na Fatou Alimas Kalala Jendi Jeffrey Mutagoma amahoro kuri mwese.